amakaritie yumvikanyemo amasasu n'amagrenade n'ingagara mu buraruko bwa Bujumbura, Jabe, Bwiza, Rohero na Nyakabiga mu gisagara hagati na Musaga na Kanyosha mu manuka bw'igisagara. Igipolisi kimenyesha ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu hatewe amagrenade 13 ari kabiri muri yataturitse. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize Nkurunziza yemeza ko abajejwe umutekano batanye mu mitwe n'inkozi z'ikibi zari ko zitegura ibitero by'iterabwoba byo gutera amagrenade. Iruhande y'inkoho n'amasasu igipolisi kivuga ko cyafashe harimwo n'ibyahononekariye muri ayo masasu n'amagrenade, harimwo n'abantu bahasize ubuzima. Moyize Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi:
harapfuye abantu bane, batatu muri komine ya Ngagara, babiri baramaze kumenyekana. Harapfuye mu Ngagara kandi n'uwundi muntu umwe gushika ubu ataramenyekana. Harakomeretse abapolisi batatu bisanzwe, hari n'abagizi ba nabi bafatanye n'inkoho bashika batatu. Mu Kanyosha quartier Ruziba haratewe grenade, harakurikira n'amasasu, aho mbere hari n'umuntu yapfuye gushika ubu ataramenyekana.
Muri kaje ya kane mu Ngagara hari n'amazu yononywe n'ibisasu, abanyagihugu twahuye basaba leta kubakingira.
Kinsaba yuko bo dukingira kabisa bagashyiramo inguvu abanyagihugu bagakingirwa, nimba arabagwana bafise ibyo bariko barasaba nibaza ko bova mu banyagihugu bakabikorera cyane bagagira izindi ubundi buhinga mugabo ingwani kava mu banyagihugu ntibandana iba mu makaritie mu bana atacyo ari umunzinduka yihangayikira atazi n'ivya politika atana kimwe arimo agasanga ibintu byo biriko birononekara. Nibaza ko impande zose zoje hamwe zikumvikana ibintu bikava mu banyagihugu, umwe wese agahangayikwa n'ubuzima bugoye akajyama n'umutima utekanye, nimba yaruza ko kajumba ajya akajya mu gakajyama.
Mu bantu bikiwe mu Ngagara harimo waguye mu kirabo muri quartier ya kane. Igipolisi kivuga ko yishwe na grenade. Aho muri quartier ya kane nyene hari umugabo yapfuye yarashwe mu mutwe mu gihe yarage muri imfungurwa umukoza mudandariza makara. Umukenyezi wiwe aratubwira uko vyagenze:
ayo masaha mane nusu twaje gufungwa cataurinja ashiriye umukozi twandikwaga ko turabura tutangira kumva amasasu menshi arimo gitanga kwasanga yarayapfuye. Twakumva amasasu menshi ariko arabwa twandikwaga ko turabura bitandare baje gusaka tujanye kwacha dusanga cyane hake.
Imihana yegereye haraye hapfuye abantu, igipolisi cyazindutse gihagarika abagabo n'imisore. Abagera kuri 9 bahagaritswe, baje biyongera kuri 22 bafatiwe mu kirabo bita kwa Masuguru muri karitsiye ya kane mu ijoro ryo kuri wa gatandatu. Uwo mwigeme avuga ko nabana n'abanyeshuri bafashwemo.
Cye hariho umuntu w'umunyeshuri twabana bazi mu rupango turugurura, wa muhungu yirutse ngo hinge ahunge, baba bamubonye bace bamubwira ngo manika amaboko hejuru, acara manika amaboko hejuru, nanjye cyo ndasohoka ndamanika amaboko hejuru. Tugiye niho je tugeze hirya ku ibarabara bace basubiza inyuma ngo we uko ari umukobwa gasubira inyuma.
Mu gipolisi baremeza ko abo bantu bafashwe mbere ko hari n'abandi ndwi bafatiwe muri zone ya Cibitoke mu Bucagucagu. Abo bose igipolisi kiremesha imiryango ku budafisi kimwagira acarekurwa.
Muri ako kabare harimo by'ukuri abantu bari basanzwe bariko barivuna kanyota, ariko hariho n'abandi bari basanzwe mu kindi gikorwa. Nico gituma rero kugira ngo bamenye abari muri byo n'abatari muri byo baheza akamatohoza kaba kugira ngo abataca bagirwa barekugwe abasesha bagirwa nabo bahana. Hama abantu nabo bo kumbure babafashwe uno munsi nibaza bose ko ari imvo z'amatohoza, kandi ko igikuru nibaza ko abo bamenye ati abantu bacu bagiye hehe. Abantu bose bafatiwe mu Ngagara bose bari mu biro by'inyamiramabi, kuvuga rero barashobora abantu babo kubashikira bakababona.
Mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana inyamiramabi n'abacamanza bazinduse bumviriza bongera babaza abantu bafatiwe mu Ngagara bafungiwe mu gashoko k'igipolisi ka komisariya y'igisagara cha Bujumbura benshi bita muri Besser. Ku murango wo kuri uyu w'Imana muri quartier asiatique humvikanye ibintu biturika nk'amagrenade hafi y'iradiyo nkuru y'igihugu ahegereye urugomero ruyungurura amazi y'ishirahamwe ritanga amazi n'umuyagankuba Regideso. Mu gipolisi bavuga ko gushika ubu ibyahononekariye bitaramenyekana. Turetse ku mugwa mukuru Bujumbura ahandi habaye igitero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ni ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Umuntu umwe yarishwe imodoka rirononekara mu gitero cyagizwe mu bunywero. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.